SBS Radio. Birasanzwe kubona uruja n'uruza rw'abantu bariko baragendesha indidiri zikoresha amabateri mu bisagara bitandukanye muri Australia. Ariko benshi ntibazi yuko izo ndidiri zikoresha amabateri hariho ibisagara bimwe bimwe zitemerewe gukoreshwamo. Nitwa Jean Paul Amede, iyo uri kurumviriza ni SBS mu Kirundi. SBS ushobora kuyikurikirana kuri Facebook wanditse SBS Kirundi cyangwa ku rubuga urukana bumenyi ukarondera sbs.com/au/kirundi. Kaze mu nkuru nabateguriye, nitwa Jean Paul Amede nizigama. sbs.com.au. Kaze ubugira kandi. Peter Kadismas akaba umuyobozi ajejwe ibikorwa byo kunguruza abantu hamwe no gutunganya ibisagara mu ishyirahamwe Automotive Club of Victoria canke RACV yavuze abantu benshi bariko bagura izo ndidiri zikoresha amabateri ku mafaranga menshi cyane batazi yuko igipolisi gishobora kuzitwara mu gihe gifise ivyemezo yuko yakoreshejwe aho bitemewe. Reka twumumvirize. Izo ndidiri ntizemerewe n'amategeko gukoreshwa mu mabarabara kiretse mu gihe zifise umuvuduko w'ibirometero 10 ku isaha hamwe n'ububasha butarenza watt 200. Rero ushobora kuzikoresha ahantu hamwe hamwe nk'uko tubona abantu bazikoresha, kandi ni hadabu y'amadolari 800 mu gihe ufashwe uriko urayigendesha. Ku muntu wese atamenyereye gutwara mu gisagara cha Melbourne, Bwana Katsidimas yavuze ati ugukata ugenda iburyo kubakoresha izo ndidiri bishobora kuzazanira no gutera akoba abantu benshi. Ugukata iburyo canke ibubamfu vyashizweho kugira vyorohereze uruja n'uruza rwa gari ya moshi ntono zica hagati mu gisagara. Rero hisunzwe iryo tegeko, ugendesha imodoka ategerezwa gukoresha inzira iri ibubamfu kugira ashobore gukata aja iburyo. Reka dusubire twumvirize uko vyasiguwe. Ukaba uri mu gisagara cha Melbourne hama ukabona icapa kikubwira giti katuje ibubamfu, ukwiye guca ufata ibarabara riri hirya cyane ibubamfu wegereje amasanganzira, hama ukarindira amatara guha uburenganzira bwo kugenda ahindure ibara ase n'icyatsi kibisi. Ayo matara ahinduye ibara uburonso uburenganzira bwo kugenda, bityo ukabugiye iburyo. Ntibikomeye cyane kandi nta mpamvu yo guhagarika umutima. Wahora ashikiriza ikiganiro Top Gear Australia, akaba yahora anigisha gutwara ingendeshwa Bwana Steve Pizzati yavuze yuko intara ya New South Wales ariyo ntara ifise amategeko y'ibarabara agoye muri Australia. Mu gihe amwe murayo atahuritse nko kudahungabanya ubishatse abariko baragenda gufuba umuntu canke ifarashi ziri mu ibarabara. Hamwe n'ivyo ntiyayibagiye kumenyesha ikindi kintu gishobora gutuma utozwa ihadabu yuko ni nko mu gihe imodoka yawe isuriye ko umuntu ivyondo ku gituro c'amabisi. Nawe yasiguye avuga ati actually specific to mud ingingo y'ivyondo ifata gusa uri ku gituro cy'amabisi. Mu gihe ari amazi gusa bagutarukirije ko uri ku gituro cy'amabisi nta kibazo, canke ari ivyondo kandi atari ku gituro cy'amabisi nabyo ntangora. Ni ibintu bisigurwe kuko ni ivyondo kandi ategerezwa kuba ku gituro cy'amabisi, nivyo bitemewe n'amategeko, kandi nibaza yuko iyo hadabu uyironse ibara amafaranga menshi cyane. Irindi tegeko Steve Pizzati abona yuko ridasanzwe mu ntara ya New South Wales ngo rijanye n'abagendesha amaguru. reka dusubire twumvirize. Irindi nkunda muri New South Wales kandi ritagenga abagendesha imodoka ariko rijyanye n'abagendesha amaguru, naryo ni mu gihe utajabutse ibarabara wihuse, hariho ihadabu y'amadolari 66. Ufise igikomere ku kuguru ukaba uri kuragenda buke buke, birashoboka yuko uronka ihadabu kuko bisa nk'aho uriko uragorana. Mu gihe ugiye muri Tasmania ukaba uriko urategura kugendesha imodoka, muri ico gihe Bwana Pizzati agira inama umuntu kugura ikiranganzira bamwe bita GPS mu mfunyafunyo gikoresha icogajuru, hagukoresha ikiranganzira kiri muri telefone ngendanwa yawe kuko muri iyo ntara bitemewe n'amategeko. Reka twumvirize kandi insiguro zikurikira uko zashikirijwe aho bavuze bati: iryo ni ryo riguma rigaruka kenshi hibazwa namba bitemewe n'amategeko cyangwa idakwiye gukoreshwa. Nk'akarorero Google Maps, mu zindi ntara zose biremewe n'amategeko mu gihe telefone ifashwe n'ikindi kintu kiretse muri Tasmania. Nk'umuntu avuye ahandi hantu akagenda muri Tasmania hama akajya gutembera agakoresha ikiranganzira Google Map, muri ico gihe barashobora kuronswa ihadabu nini cyane. Mu gihe uri kurakoresha amasanganzira bimwe bamwe bita rompwe canke roundabout mu Cyongereza, hari igikambera hama ukaba ugamije kubandanya barabara, usabwa gukoresha itara ryerekana ibubamfu yuko ugiye kubandanya kuko ivyo bigufasha kwirinda ihadabu. Reka twumvirize uko byasiguwe. Hariho amategeko yega amasanganzira asiga ubwenge. Ikintangaza muri ivyo vyose ni uko mu ntara nyinshi udasabwa kumyasa itara mu gihe uriko urabandanya inzira uvuye ku masanganzira, ariko muri Canberra utegerezwa kumyasa itara mu gihe uhisemo kubandanya. Vyumvikane yuko utegerezwa kwerekana mu kumyasa itara mu gihe urenganye amasanganzira. Peter Katsidmas akora mu ishirahamwe RACV yamenyesheje yuko ushobora gutozwa ihadabu mu gihe uriko uratwara ingendeshwa gahoro mu ibarabara yemerewe gutwara ku muvuduko wo hejuru wemewe n'amategeko mu gihugu. Aragabisha abantu bakunda kwitiranya ibintu kubijanye n'abagendesha yaba amakinga canke za moto. Reka tumwumvirize. Hari iby'abantu bibesha ko ngo abagendesha amakinga bategerezwa gukoresha irindi barabara riri tandukanye mu gihe rihari ku bwabo, ariko barashobora gukoresha ibarabara. Rero igihe abantu bariko barihuta bavugiriza za sone abari ku makinga barashobora kubibakorera. Vyiyongeye ko muri Victoria abagendesha makinga nabo barashobora gukata bagenda iburyo ku masanganzira. Steve Pizzati yongeye ati: kuduza ikiganza ukaramukanya mu gihe uriko uragendesha imodoka canke gushira ukuboko ku idirisha y'imodoka ntivyemewe n'amategeko mu ntara nka zose n'ibisagara, co kimwe no kuvuza isone no kumyasiriza umuntu amatara maremare. Reka twumvirize. Sone yemerewe gukoresha mu gihe uriko uraranga ahantu uherereye cyangwa mu ntumbero yo kwirukana ibikoko byo mu ishyamba. Rero mu gihe uyivugije uriko uraramutsa umuntu, ivyo ntivyemewe co kimwe no kumyasa amatara. Ariko igitwengeje nuko ushobora gukoresha amatara maremare mu gihe ugomba kurenga usiga uwara kuri imbere. Ivyo bigatuma nibaza nti mu ntara yose hari itegeko rihana umuntu mu gihe yihuse kandi uwundi yagomba kumucako canke kurengana imodoka. Nk'umuntu asanzwe akora ivyo gusiganwa n'amamodoka ku bwa Porsche Australia, Bwana Pizzati aba ari mu bihugu bitandukanye cyane kugira ngo ashobore kwimenyereza imico yo gutwara imodoka mu bindi bihugu. Agira inama abasanzwe bafise impusha zo kugendesha imodoka hanze ya Australia ko bakwiye kumenya ivyigwa vyo kwiga kugendesha co kimwe na programu muri Australia ngo birorosha cane kurusha iburayi. Menya yuko uburyo amategeko yo gutwara ingendeshwa muri Australia ni makene. Ikibazo cyo kugerageza hamwe no kubishyira mu ngiro biroroshye rwose. Rero uhamagariwe kwiyubara kuko benshi mu Banyaustralia ntibaronswa ibyigwa bikwiye kugira bahabwe impusha zo kugendesha. Rero novuga nti mwiyubare cyane. Kugira uronka amategeko ngendegwa ko agenga buri ntara muri Australia hamwe n'ibisagara vyaho, raba urubuga rwa National Transport Commission, gutyo urashobora kuronka n'ibindi. Nitwa Jean Paul Amedenizigama. Nawe rero uba wifuza cyangwa uri kuriga gutwara imodoka, uraba wumva wige amategeko atandukanye y'intara cyangwa ibisagara cyangwa igihugu uherereyemo. Naho utambuka indi kiganiro, tubifurije ukuzigendesha izo modoka n'indidiri neza. Murakoze.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arigo sbs.com/au/radio app.